nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru makuru yaranze nundo
ndabaramukije mwebwe mese mugeze amatwi radio nzamba agateka kawe murano makuru 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 yaranze inongi turiko turasozera mukamwe yashikirizwa na parfait mudasiga na tuyahere kuyavugwa mu gateka kazi na muntu umuntu umwe yarishwa abandi umunani baranyuruzwa nyuma y'ukuba baheruka kure kugwa bava mu ibohero benshi muri abo bari barekuye ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu abo bakaba arabo uruganda rwa radio nzamba rwashoboye kumenya abandi barekuwe babayeho mu bwoba budasanzwe aho hari nabinyigeje kugutinya gusubira gufatwa canke kunyuruzwa inkuru dushikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze
uwishwe aherutse kurekugwa ibohero ni Bernard Baserukiye umwana w'imyaka 16 yishwe arashwe muri commune Mugamba bivugwa ko yoba yarashwe na commissaire Moyize Arakaza batazira nyeganyega yararongoye igipolisi muri iyo commune abanyurujwe wa mbere ni Alexis Nsabimana wo muri Ruziba muri zone Kanyosha ya commune Mukaza wakaba yanyurujwe itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane ubwo nyene akire kugubohero abiwe bararondeye kugeza n'ubu nta kayambu wakabiri ni Thierry Kwizera yari yanyurujwe itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka abiwe bararondeye batabasanga afungiwe mu gasho kiperereza ibujumbura haruguru ya katedrale Jina Mundi bivugwa ko yahavuye arekugwa bamaze kumutora wa gatatu n'uwitwa Bonfils Migabo yanyurujwe kuva itariki 5 z'ukwezi k'8 kugeza ubu akaba atawuzi irengero ryiwe wa kane ni Christophe Ndayiragije yafatiwe kumuhana iwabo muri commune Kiganda y'intara ya Muramvya itariki ya 19 z'ukwezi kw'icumi kugeza n'ubu mu muryango wiwe ntibarasubira kumukubita ijisho wa gatanu ni Karikste Karisabiye wo mu ntara ya Mwaro ijoro yaraye iwabo ryabaye rimwe gusa bukeye acaza gufatwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara muri kino gihe bivugwa ko yasubijwe mu ibohero rya Muramvya bivugwa kandi ko yabanje kuborezwa igufa aho yarafungiwe mu gipolisi mu ntara ya Mwaro wa gatandatu ni nosagira kwigomba yahoze ari gisongerezi cy'intwaza ngabo mu gipolisi cy'u Burundi akaba yarabaye inyamiramabi muri zone Musaga imbere y'uko afungwa aherutse kunyuruzwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi akuwe hagati mu gisagara cha Bujumbura muri zone ya Rohero commune Mukaza abiwe baratabaje ariko n'ubu nta urasubira kumenya amakuru yiwe canke ico yoba yarabaye abandi batatu bafatiwe rimwe mu ntara ya Kayanza itariki ya 26 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka w'2021 abo nabo ni Lewis Ndayisaba Desire Maniragaba na Thierry ndiho kubgayo bose akaba tawura usubira kubakubita ijisho canke ngo amenye ico babaye ibi biriko biraba bituma abenshi mu barekuwe babaho mu bwoba kandi binyigeje gutinya gusubira gufatwa canke kunyuruzwa bakagenda amazima yongo
kubga Pacifique ni nahazwa rongo ishiramwe Foco de akaba ari nawe yatanguje umugambi ndondeza asa umukuru w'igihugu cyo Burundi n'abamufasha guhagarika ivyo bintu bongere bahe amahoro abarundi bose tumutege yombi
tumaze imisi turonka ubutumwa bw'abanyororo babimirije gusohoka ibohero batumenyesha ko bafise ubwoba bwinshi ko mu gihe bazoba basohotse mu mezi ari imbere bashobora kuca bagandagurwa bibonera ko agahinda ari kenshi cyane mu bantu basohotse ku kigongo cy'umukuru w'igihugu n'abantu bimirije gusohoka amabohero ibyo biva ku kubona hariho benshi mu bantu barekugwa mu nyuma baheza bakaca banyuruzwa abo ubasanga mu migwi y'abantu bahora bapfunzwe kumva za politique bagirizwa ko bamwe bakoze manifestation abandi bapfunzwe bagirizwa ngo bakorana n'imigwi y'abagwanyi abandi ugasanga bapfunzwe kubera ko bari mu migambo nyene y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi amazina arateye ubwoba ingene aguma yongerekana y'abantu babugwa irengero inyuma gato y'igihe baba baherutse kurekugwa bakava mu mabohero atandukanye ikindi ngatwo kongera ko nuko benshi muri abo bahora bapfunzwe mu kunyuruzwa hakoreshwa abo bahora batunganywe canke abo basize mu munyororo ni busanga kenshi babahamagara ku matelefone ngo bahurire mu kibanza kanaka kubera ko mu munyororo baba baragize ubugenzi bukomeye umuntu agiye kwitaba agasanga aciye afatwa ni perereza mu nyuma ntasure gutogwa irengero giyiwe ibi bintu birateye ubwoba abategetsi b'u Burundi bakwiye kubihagarika ntibakwiye kurekura abantu kugira ngo babice bigezaho abantu basigaye bumva afise umutekano wabo mu munyororo karakinga n'ikibi gihugu umuntu atekanirwa ari mu munyororo akumva agowe yasohotse Evariste Ndayishimiye nawe bakorana mu gutwara igihugu nibikubita gashi ibi bintu birateye isoni
ugukora mu nkovu abacitse ku icumu mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1996 muri komine ya Bugendana niyo siguro itangwa n'ishyirahamwe ACE Genocide y'Abarundi babo mu gihugu cya Canada mu gihe umukuru w'igihugu Varisite Ndayishimiye yifadikanije n'umugambwe akomokamo mu kunina haza icyo bita ubutwari bw'abagwanyi ba CNDD mu itangazo ry'iryo shyirahamwe bibutsa ko abo bita abagwanyi ari bo bagandaguye aho ibugendana abantu bagera ku 348 bagizwa hanini n'ubwoko bw'abatutsi n'inkuru dushikirizwa na Alice Akimana.
Bugendana ni komine ifise kahise kabi kasinzikaje imiryango itari mike igizwa hanini n'ubwoko bw'abatutsi mu 1996 abantu bagera ku 648 nibo bahagandaguriwe bikozwe n'abagwanyi b'umuhari FDD ari nawo wahavuye w'umugambwe CNDD FDD urongoye igihugu umunsi kuruno wa gatandatu CNDD FDD yatoye kuri nahariza muri ico kibanza ubutwari bwabo bagwanyi bagirizwa gukora ayo mabi asigurwa ko ariho nyabwoko nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ACE Genocide y'Abarundi baba muri Canada rirongowe na Emmanuel Nkurunziza.
Gutora icyo kibanza cy'ubugendana aharyamye ibisigarira by'abantu 348 bishwe n'iyo CNDD-FDD nyene ari ububisha burenge atabugenda atabiteye ibyatsi. Ijambo ryacu ACE Genocide Canada ryaboneyeho kandi umwanya ukibutsa yuko kubona CNDD-FDD yarateye aho ibugendana atari ikigo cya gisirikare ntikibe ikibanza gifise icyo gisigura mu ntwaro y'igihugu ari ikindi kimenyetso cy'uko atabone umugambi wari atari ububisha kugonye abantu babahura ubwoko.
Aho muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu yahishikiye gutera iteka abo bagwanyi mu majambo ashikirizwa nta kwibuka ako kahise kabi kashikiye imwe mu miryango y'abanyabugendana bishwe bazira ubwoko bwabo. Muri ACE Genocide Canada bakabona ko bisa no gukora mu nkovu abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwo mu 1996.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akana kamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Mu makuru nayo ajanye n'ubutunzi ibintu byose byankenerwa bishobora gutuma iterambere riboneka mu Burundi birahari hasigaye ko ingufu zishyirwa hamwe kugira ngo iryo terambere riboneke neza. Ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri uno wa kano heje mu gihe ariko yugurura inama icese inama idasanzwe yo kurabira hamwe ico rukogwa kugira ngo iterambere ryisununure. Mu byasabye nk'uko abategetsi bo kwirinda gusesagura amatungo ya leta kurikira Varisito Ndayishimiye.
Le gouvernement du Burundi est fermement engagé dans son combat contre la pauvreté, la participation de tous les citoyens.
Leta y'u Burundi iri mu rugamba rwo kugwanya ubukene kugira ngo haboneke iterambere rirama kandi ruhirikiyemo bose. Twifuza ko igihugu cy'u Burundi coja mu bihugu biri mu iterambere. Ivyo rero bisaba ko abarundi bose bitanga bagashiramo ingufu zidasanzwe. Turi hamwe twese ntacyo tunanira. Muri uwo mugambi umutegetsi wese abwirizwa gutunganya neza akazi ajejwe akirinda gusesagura amatungo ya leta. kandi agahimiriza abanyagihugu ajejwe ababwira ko nabo nyene bafise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Dutuma Umurundi wese abona ingaruka nziza mu buzima bw'igihugu bwa misi yose. Ibyo birashoboka cyane. Amahwa canke inzitizi ziriho zotubuza gushika kuri iryo hangi. Urazi neza ibikenewe byose turabifise kubera ishaka ry'Imana. Turafise inziza, eka turafise n'ibirere byiza. Uretse n'ibyo, abarundi barafise n'ubwenge bwinshi. Hasigaye ko duhagurukira rimwe kugira ngo dukoreshe iyo ngabire dufise. Inzego zose zifisemo uruhara zigiye hamwe bizotuma umunyagihugu wese ashobora kubaho neza. Kubera ibyo byose, ni ngombwa ko umwe wese amenya ko iterambere ari igikorwa ciwe. Muri iyo ntumbero Leta y'u Burundi iriko iraraba ibibazo byose bijyanye n'iterambere kugira ngo ishyireho politiki irashe ijyanye n'ubutunzi bw'igihugu.
La transformation profonde et la modernisation de l'économie nationale.
Iyo nama yahuje abahinga n'abandi berwa n'iby'ubutunzi ngo ikwiye gusuzuma imvo zituma ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu ubwiwe mu by'ubutunzi n'intwaro ibereye zitaja mu ngiro bisigurwa n'urongo ishyirahamwe ORICOM irwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya Leta. Gabriel Rufyiri avuga ko iyo nama ishobora guhindura ibintu mu gihe Leta yoshyiraho umugwi wigenga atarabo yita abasabyi woza gushyira mu ngiro ibyo izo yashitse ko kurikira. Gabriel Rufyiri:
Leta yo torera umuti ibibazo bimwe bimwe cyane cyane bakibaza kandi bagatora umuti w'imvo ituma Burundi budatera imbere kandi bufise ibyangombwa byose. Bibaze kandi igituma amajambo umukuru w'igashikiriza ata kintu na kimwe kigira kija mu ngiro patiye nk'aya majambo yo kwerekana ubutunzi abasuku bafise kandi bitegwa n'ibizwa shingira igituma bitaba biyumvire kandi batorera umuti ivo zituma uno munsi ibintu byose byakozwe mwaya manama tana kimwe cikeje kija mu ngiro biramutse bitoye umuti twibaza neza ko izo bari intambwe nziza ishobora gutuma dushobora kugera aho tugeze. Umukuru w'igihugu bwa mbere n'abari mu inama cyane cyane boca bashiraho umugwi w'igihugu icyo twise Comité National Independent mugabo abantu bigenga apana basavyi ntibashirimo abasavyi kuko abasavyi ntacho bazoza gufasha byoheza bigafasha kugira ngo haze haraba isuzumwa rya buri gihe kugira ngo barabe ko ibintu biri kubiragenda neza. Ibyo bagira byose bashire au centre umunyagihugu. Icyanyuma twasavye nuko Leta yokora ibishoboka byose kugira ngo iyi nama yiyumvire kuri iki kiza ingene cyogwanywa. Twemeza neza yuko bishoboka ku gihugu cyacu gishobora gushika ku ihangiro gihe cyo gutera imbere.
Dusozere ano makuru yaranze ino ndwi kumarira n'agahinda k'abanyagihugu muri komine ya Ntahangwa bariko barabomorerwa amazu. Abanyagihugu baba muri zone ya Ngagara, Cibitoke na Mutakura barabomorewe amazu kuri no wa gatatu bagirizwa ko batubahirije ingingo y'ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu aho basabwa gusiga imetero zitandatu vuye kwibarabara. Abanyagihugu bavuga ko icyo gikorwa kiriko kigenda nabi cyane. N'inkuru ya Beni Akserakana.
Icyo gikorwa cyo gushyira mu ngiro itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kiridogegwa na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Cibitoke, aho bavuga ko ibisabwa n'itegeko ry'umushikiranganje kugira ngo umuntu abomoregwe atari byo byakurikijwe. Iryo tegeko rivuga ko abatasize imetero zitandatu ku ibarabara rikuru canke abarenze akarimbi ko ari bo babomoregwa. Abanyagihugu bakavuga ko umukuru wa zone Cibitoke Evelyne Ninahazwe wewe yatanze itegeko ry'uko abatasize imetero 10 babomoregwa.
Bavuga ko yabangaje mu Cibitoke no kuri ibi bizabanje nkirabaje kuko aho ijya komisiyo yashyize umusaraba ubwa mbere abantu bakabomora hati hari indi komisiyo yo yashyize zone akashyira ko namwe n'umusaraba abantu bagasuka bomora bwira kabiri ukajyana nabyo ende bene kishi urumva no kuri ibi bizabanje bisabaye ko umukuru w'igihugu cyangwa umushyikirangaje w'intara yo hagati cyangwa abantu babigeje guhaguruka bakada bakaraba kuko turabona ko ubushyamirane bwa zone ikorera ari intara ikora rondera nyamara dukoresheje ku mutwe wa mungu iyi inama yateza gutangura saa cyenda we yasesa 11 irenga ngati yavuze ati nta muntu n'umwe duha ijambo kuko yari azi ko tumubaza ibibazo. Ubu rero turi dufite ikibazo aha mu Cibitoke kujya mbere kotetere duha n'umugongo na dositari yigabura kipe na kinara. Ubu rero ikidutangaje sede zone yadusabye yuko tubomora imetero 10 ni ukuvuga uva kuri dorsale uja kujambere uba muri metero 10 uva kujambere uja kuri dosa uba muri metero 10 ya pasteya risi metero 30 atakayo kuri bine metero 20 mungihe amapra alimuri kandasa amapra alimuri riwanizme amapra alimuri ziranema amapra alimuri merimuri departema tekniki alinekana kukiri toki izifadisimu kujambere no kuri dosa nisite forme reka
ngomenye ko iyo ngingo yashizwe mu ngiro n'igisagara cha Bujumbura inyuma yaho abo bene amazu adakurikije amategeko bari banse gukurikiza itegeko ry'umushikiranganji yo kwibomorera abo nyene. Twarondeye ku telefone umukuru wa zone Cibitoke Evrine Nininahazwe kugira hagire ico ashikirije, ariko ntiyashimye kwishura ibibazo byacu.
Arakoze Beni Atserakana nino kuri iyo myidogo yabo banyagihugu. Duce dusozera ko ano makuru makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera. Ndabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ngingurukire n'abamfashije kuyatororokanya. Mwari kumwe na Afemuda Sigana, mugira amahoro iwanyu no mu banyu. Naho dutaha.